mandenya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi iyobora. Kisi hose tui live kuwezi tatu akaburungu radio atuvewa akaburungu.com. Adresi ya atu ya Instagram, YouTube na Facebook ni vewa radio ya atu. Ikaze mkigani lomurisa gatuno mosi mnateguriwe mkamuge ushikirizwa na Joe Diane nini na hazu.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inondwi yaranzwe n'ibintu bibiri nyamukuru ku gihugu cy'u Burundi. Ica mbere, inama yahuje urwego rujejwe gucungera ingene imenyesha makuru bikora muri ico gihugu CNC, Conseil National de la Communication au Burundi, namwe ma radio yugawe muri ico gihugu cy'u Burundi. Iyo nama yabaye ku munsi wa mbere w'inondwi yabanjirije ibiganiro bigiye kuzokurikira mu minsi iri imbere. Yatumiwemo ama radio abiri mpuzamakungu, hariyo ijwi rya Amerika muri komurumviriza na BBC y'Abongereza. Ayo maradio akaba yugawe muri ico gihugu mu 2018. Muyugawe aturiwe mu 2015 hatumiwe radio Bonesha FM gusa. Ijwi ry'abanyagihugu na radio Television Renaissance zo ntizatumiwe. Ica kabiri caranze inondwi mu gihugu c'u Burundi ni ibiganiro vyahuje ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu n'ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya muri ico gihugu. Ivyo biganiro vyabaye ku munsi wa kabiri vyari bigamije kuraba ingene imigenderanire yahagaze kuva mu 2015 hagati izo mpande zibiri yosubira kunaguka. Inyuma y'iyo nama, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yemeje ko amatati no kutumvikana vyibonekeje hagati y'igihugu ciwe n'umuryango w'umwe bwa Buraya Union Européenne bitakigira ishingiro. Yizeza kubu ivyo bibazo bibwirizwa gufatwa nk'akahise bikava mu nzira. Claude Bouchou nawe ku ruhande rwiwe aserukira umwe bwa Buraya mu Burundi yashimangiye ko ivyo biganiro ari ngombwa. Aha tukibutsa mu kurengana ko umwe bwa Buraya bwahagaritse imigenderanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka w'2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazi na muntu no kwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo. Kuva ico gihe umwe bwa Buraya bwarahagaritse imfashanyo bwaha leta y'u Burundi buhitamo kwicisha mu mashirahamwe yigenga n'ibindi bisata vya ONU bikorera muri ico gihugu. Nibihano abategetsi b'u Burundi batahengekanishije kwita ivy'agahutoro basaba ko vyokurwaho. Hagataho amwe mu mashirahamwe yigenga avuga ko hatari bwagere yuko umwe bwa Buraya buvana ibihano ku gihugu c'u Burundi kuko hari bimwe mu vyatumye ico gihugu kitwagwa mu bihano bicibonekeza muri ico gihugu. Ahadutanga karorero k'umuhari map Burundi wandikiye umuryango umwe bwa Buraya usaba yuko ivyo bihano bitokugwa mu gihugu c'u Burundi. Mwikete uwo muhari wandikiye umwe bwa Buraya wasigwe yuko agateka kazi na muntu kagihonyangwa mu gihugu c'u Burundi. Muri isanga y'uno munsi rero tukaba twashimye kuhijambo mwebwe mutwumva muri rya nino kugira ngo mugire ico muvuga kuri ivyo biganiro vyaba ibigiye gutangura hagati ya CNC na bimwe mu bimenyesha makuru bitagifise uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi canke ibigiye kubandanya hagati ya Union Européenne n'u Burundi. Kuri micro nkuko mwavyumvise ni Diane Ninahazwe, ndayifurije ikaze mu kiganiro cacu mwisanga cuno munsi duhereye ku karirimbo uvugana ku murwi indangakaranga w'intatana mu gihugu c'u Burundi.
Kaburimbo ukura vigiture abafisi cyakubariye ukaza umba wajya muhimbira ujya mugesera yongirika sha ezumegere oya ntumutinye muri agena kibuza murabiza vugana 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 ikiyago niki.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nongere ndabahikaze. Nuko rero nkuko nari ndabibabwiye mu kanyu, no munsi tuza guha ijambo mwebwe mutwumva muherereye ijya nino kugira ngo mutubwire icyo mwibaza ku bintu bibiri. Icambere ni inama yabaye kuri no wa mbere igamije kurabira hamwe ingene ibimenyeshamakuru vyugaye mu gihugu c'u Burundi vyosubira kugurura mu batumiwe, harimo amaradio atandukanye ijwi ry'Amerika muri ko murumva yabongereza BBC ayuga mu 2015 aturiwe yatumiwe n'imwe rudende gusa ryo radio Bonisha FM. Ikindi tuza kubaha umwanya wo kuvuga ko nibiganiro vyabaye hagati y'umuryango umwe bwa Buraya hamwe na leta y'u Burundi bigamije kuraba ingene umwe bwa Buraya bwovana mu bihano ico gihugu c'u Burundi. Uwa mbere twakiriye rero ni Adrien Ikaze.
Ndabumva
uherere he Adrien?
Ndekendi mu Burundi mu ntara ya Ruyigi.
Mu ntara ya Ruyigi haravugwa make.
Mu ntara ya Ruyigi ni meza kweri, muri komine Gisuru na Kapura hariho haragwa, turatekanye kweri nta kibazo.
Umwimbu wagenze neza ko akavura umenga kaguye kare, ugeranije nuko vyahora bigenda, nuko ni kino gihe yagwamo.
Nisanzwe igwa icyo igihe rimwe mugabo ntacyo biri kironona muri rusange. Yego,
nuko rero hanyuma icyo ushaka guterera ni ku ngingi yahe, ni kuri ibyo by'amaradio canke ni kuri ibyo by'ibiganiro hagati y'umuryango umwe bwa Buraya Union Européenne hamwe n'u Burundi?
Icyo ushaka guterera ni icyo kijyanye n'amaradio. Mwisanzwe kweri aha mu Burundi byari byiza yuko amaradio bari bahafatiye ibihano, musanzwe yotangura gukora guko n'amaradio risanzwe dufite si yose yumvikana mu gihugu cyose. Akarorero nka twebwe iyo mu ntara ya Ruyigi twumva amaradiyo atarenga ane yonyine, mu gihe twaba twumva amaradiyo menshi ari ayo twaba twumva ari ayo bafatiye ibihano, ibyo ngibyo za Voix d'Amérique BBC, RTA na za Bonesha, izo twaba twaba twumva. Ngaho kuva aho bazifatiye ibihano twumva radiyo dukenshi, izo zasanganiro radiyo nkuru y'igihugu biyondera gakora na radiyo y'igihugu iheruka kuvuka vuba. Icyo ndashaka rero gusaba leta ni uko Prima ya Kenya yarukiritse kugura ayo maradiyo yandi yari yafatiye ibihano, kuko umusanzwe ukora amaradiyo dusanzwe twumvimo harabi ibisata bimwe by'igihugu dovuga ati badashaka gushyikiriza neza, basi nibyo bagomba kubivuga, bagomba kubica hejuru. Mugara nk'akarorero ko kuri RPA baravuga neza inkuru ukayumva yuko iyo nkuru itomoye neza ca ngorane nicyo ari cyo cyaha gushyikiriza kuri ibyo bijyanye n'amaradiyo.
Radiyo RPA ariko uravuga ngo yarabaha amakuru mu ikayashika kuko mwayashaka yoyo ntiri mu zatumiwe muri ibyo biganiro byo urabivuga ku Kigadrian?
Nibarabe nimba hari ko tuba barakoze baburi basi bakubwira kubitije ni ngufu barabe gusa mugata isubire basi yugura nkuko nk'iganiro kaganiro kabizi umurundi yarashyikirije icyiyumviro cyiwe ugasanga ariko yarafata mu iterambere ry'igihugu, ariko ubu biragoye kubwira uvuge mbe nta radiyo mbona mvugira abanyagihugu nka RPA yari ihari Nifera saare gusaba harika yuko yokugura iyo radio.
Hanyuma ga Adrien ayo ma radio hari hayagiye rugara mu myaka itandukanye RPA uvuze Radio Bonesha FM la radio Television Renaissance zozuga mu 2015 ijugi Amerika uri kuravugira ko hamwe niyabongeza BBC zugagwa muri 2018 ico mwahombye ayo ma radio ivyo bimenyesha makuru bitari ku rubuga rw'u Burundi uwo kubaza kwivuga muri maketro bicaye
radio gutarero nka radio Bad America ikiri radio musaza kwera ipugira hanze kandi ikimwe nuko ariko ravuga makuru ashaka kuvuga kira y'ibintu cyane niko nubate abategetsi bamwe bamwe bagomba kuyifata kandi ngo bakavuga bakabakirageza nko kubona ukuntu botorera basi nk'ukuntu igihugu cyoshobora kumera neza bashobora gusara ko ravuga abategetsi ukuntu bo demokarasi yabo yifashe ndanga mu Burundi ndiko ndaraba mwese ndabikorera mu Burundi ibijyanye na demokarasi ngira ngo babivuge birabisaba biragora cyane rwose hari ibintu byinshi usanga abamenyeshamakuru kumbure bamwe bamwe bo mu Burundi usanga batinya yego
impande zose ukazisaba iki ari nka hamwe buramuka bongeye gusubira gukora nka mbere yaba uruhande rwa leta yaba uruhande rw'abamenyeshamakuru
uruhande rwa leta ina rusaba bakomeze ibiganiro ibiganiro bya kandi ibiganiro bishyirashyika ku ntumbero y'uko amaradiyo ashobora gukora icyo ni ibyacyo n'icyambere ku ruhande rw'abamenyeshamakuru nabo akanenge baba leta isaba yabaneguye ko baze barabe kumbure leta nabo nyine bagakorere ko kuko hari ikintu usanga leta ishobora kumbure bavuga baba bibona yuko baba ari byiza bakabikorerako
urakoze cyane rwose Adrien ngaho mu Ruyigi ugira umunsi mwiza
yego nanjye murakoze
ijugi Amerika Washington DC kuyundi murongo wa telefone turafise Don Divin ikaze kujugi Amerika
yego murakoze
uherere ga Don Divin
genere mu Burundi
amajahe
munara ya cibito
keravugwa maki
mukuri na mahoro turashimye
ego nuko rero uterera ivyumviro kuvyerekeye igurwa rya maradio canke kuvyerekeye ibiganiro hagati ya Union Europeenne na leta y'u Burundi
bo kuvyerekeranye igurwa rya maradio mu Burundi ni byiza mbere byo natugirira n'akamaro cyane bivanye nuko amakuru mu bisanzwe atabinyamakuru bihari mu gihugu utanga biragoye kwera ibinyamakuru kimwe kirashaka kumenya inkuru ikindi kitarazimya kiratangaza mugabo nk'ubu usanga bigoranye biragorana cyane yego ku byerekeranye nabyo ibijyanye n'u Burundi na Union Europeenne je nibaza Union Europeenne n'u Burundi ko bitandukanye kuko urumva ni Union Europeenne Europe iri muri Europe Burundi nabwo buri muri Afurika Uburundi ni igihugu cigenga Europe nayo Union Europeenne nayo nibaze ko nibaza iyo bari Union Africaine niho byaba ari kuba ari ibintu biteranye ubwoba nabo ndari Union Europeenne na Union Africaine niyo n'u Burundi urumva ko bitandukanye cyane
ni ukuvuga ko ku bwawe ibihano umuryango umwe bwa Buraya wafatiye Burundi ntaco vyigeze vyica ku gihugu c'u Burundi
njye mbona atabirebe kubera ubuzima twari tubayemo n'ubu nibwo tubayemo
ariko hari imigambi itandukanye yahagaze hari ibitandukanye byagiye birahagarara kuko ari amasezerano baba bafitaniye canke imigenderanire baba bafitaniye hari byinshi bicamo by'imigambi yabishikira abanyagihugu canke yaba yija muri leta ikaza igaruka ku banyagihugu Don Divin
bo hamwe ibihano bo bifata bakabikura ku Burundi byo bari byiza mugabo naho babonye bidakenewe naho nyine babarabiretse kubera ntabire nta kintu tubona cyahindutse babifashe ani ciyongeye
hanyuma kuri ibi by'amaradiyo navyo tubigarutse ko kandi hato hari ico ubona kizohinduka amaradiyo yahagaritse mu ico gihugu asubiye kwasamirana
oya n'ukuri amaradiyo kugurugwa byoba byiza mugabo iyo bizovana n'ingingo leta izofata yo kuyugura kubera nka jewe ndi umuntu muto nacho ntangingo no fata leta ni yabona bikwizwa yugura muga kuyugura ni byiza ego
urakoze cyane don divanga ho mu cibitoke ubira umunsi mwiza
ego namwe murakoze
ego Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya na muri isanga y'uno munsi turafise na Fabien kuri undi murongo wa telefone Fabien ikaze
Ego murakoze
Uherere Fabien
Cibitoke
Mu cibitoke ca Rugombo canke cibitoke ca Bujumbura
Ca Rugombo
uri hamwe na Divin yarahejeje kuduhamagara Nuko rero ivyumviro vyawe ku ngingo zibiri ya mbere ni vy'amaradio ya kabiri n'ibiganiro hagati ya Leta y'u Burundi no muryango umwe bwa Buraya
kukino cyerekeye nizako jama yiwe amakuru ogiye guca cyo Burundi ni bintu byaje bivuye mu gihe cyagombye kuba mu gihe cyo Burundi muri Denmark 15 uta cyo twabona byari byiza kubera ko ubu urabona ko igihugu cyo cyatera kije imbere turavuga yuko amaradio kweri yaboneka ko yo yakagaruka ariko mugabo akaza ari mu gihe ataje kugira ngo asambure abanyagihugu canke se igihugu nkavuga ku kintu cyerekeye nawe ku muryango wa Buraya
imbere yuko imbere Fabien unkundira imbere yo kuja ku vy'umuryango umwe bwa Buraya yavuze ati akaza ari muntu mbere yo kudasambura igihugu canke abanyagihugu hari amaradio yasambuye igihugu canke abanyagihugu ngaho mu Burundi utugira kutange na karorero
bono kuvuga nk'imenyesha makuru hari ibyandika makuru ari kugira ngo habe imboza butanke se basura gutanga makuru kugira ngo babone yuko ibimenyesha makuru byabo biri ko birakundwa n'abantu bamwe kubanye politiki ntibashobora gukora nk'abamenyesha makuru batigiye ko babitegeza kubikora
ucugira kutanga karorero naho vyabaye n'icavyerekanye
ndavuga nk'akarorero nk'imenyesha makuru ya RPA turaje kujya gihe ari radio yavuga makuru cyane harimo ibintu byo guhuguza mu majambo make
yahuguje nk'inkuru imwe woba wari wibuka yahugujemo ni ya
usibye ko n'isi byabaye tubibona rimwe ariko hariho n'ibindi byabaye bakavuga amakuru atariyo
nk'ayahe
nashe gupresiza nko muri uyu mwanya ndazi yuko ibyo byabaye nta kimunyazi irireyere nyine nshobora kuba no vuga muri uyu mwanya ariko icyo nzi neza ni uko ibyo byabaye
hanyuma uti ku vy'umuryango wa Buraya n'u Burundi naho wumva atakarorero kuko gushikuza wabwiriza RP ushoboye kuronka
icyo nshobora kuvuga ku muryango wa Buraya bizihageze kuko hajya ngo batse umugani mu Kirundi ngo agapfuni kabagara ubumwe n'akarenge ariko ntawamayikwize no kuvuga yuko umwihugu cyacu cy'u Burundi byari bikenewe ko imigenderanire yongera kuhaba kugira ngo ishobore kuba biri mu bihugu byemewe n'amategeko mu bihugu byo mu Burayi birakenewe cyane kubera ko turabibona yuko bikenewe mu gihugu cyacu hariyo ibyo twahora dufite ariko umwami tutakibona yuko biriko birakugwa neza
urakoze cyane Fabien ngaho onye mu cibitoke ugira umunsi mwiza uherereye mu cibitoke komune ya Hega Fabien mbere yuko ndagusezera
Komune Buganda
urakoze cyane bose abanyabuganda bose ubaturamukirize
murakoze cyane
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya na muri isanga y'uno munsi twahaye ijambo mwebwe banyagihugu abakunzi b'Ijwi rya Amerika mutwumva muri rya nino kugira ngo mushobore kugira ico muvuze ku bintu bibiri icambere Nibiganiro vyatanguye ku munsi wa mbere hagati y'urwego rujeje gucungera ingene itangazamakuru ikora mu gihugu cy'u Burundi CNC hamwe n'imenyesha makuru bimwe vyugabo mu ico gihugu ica kabiri naco nibiganiro vyatanguye hagati y'umuryango umwe bwa Buraya hamwe na Leta y'u Burundi mu ntumbero yo kuraba ingene ibihano umwe bwa Buraya bwafatiye Burundi vyovanwaho ku yundi murongo wa telefone ndafise Ezekiel ikaze ku Jugu Amerika
ego murakoze cyane ko mikaze
uherereye Ezekiel
mbere maja mu Burundi neza na neza mu ntara ya Gitega aho bitwa muri komine Giheta
mu Giheta mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike Giheta haravugwa make
havugwa neza kandi turashima kika mutekano wifashe neza kandi turashima
mweje juduki
asha yezu hayezu tugori kabisa niko twese niko twikutira fugo
nuko rero duga ku ijambo Ezekiel
yewe gerageje gushikiriza kuzayi ku byavuzwe muri ibyo biganiro ariko baragirania bagomba kunagura ko bashaka yuko ibinyamakuru byo kuriya gukora harimo n'iyo radiyo yanyu ijya Amerika hakaba harimo n'izindi radiyo zitaho yuko nobyumva ngo bibiganiye kandi nta mizo radiyo zitasubira gukora isuzuma amategeko ubwo
igihengeri kihari ngaho mu Giheta canke Igitega kwera n'amaradiyo atacumvikanaho n'icahega Ezeki
ndabona igihengeri nicyo habo kuko ibyo Amerika kwararikura kw'amakuru menshi cyane kandi amakuru meza atomo asanguye atagatoki arimo
hanyuma impande zose leta y'Burundi indongozi zano maradiyo ashobora kwemererwa gusubira gukora handavuga ijwi rya Amerika ndavuga BBC ndavuga Bonesha FM kuko RPA na Renaissance bo ntibatumiwe mu biganiro icose impande zose nicahega Ezekiel nibaramuka batanguye gukora
none baba impako impande zose nuko bokorera usikorera ku mategeko y'igihugu apana kurengera akarindi ubuntu bagakora bitunze amategeko ama bagashyikiriza inkuru itomotwe neza
ku ruhande rwa leta naho
ku ruhande rwa leta je numva ni ariko uko biyumvire kwitora ikipe nyinshi amaze kwitubira kuko bavuga yuko nabo bateguye bagakora bisanzuye nk'uko babahaye uruhushya rwo gusubira gukora kandi badashobora gukora neza bisanzuye
urakoze cyane ngaho muri komuni ya Giheta y'intara ya Gitega ubwire umunsi mwiza
sawa rero murakoze cyane
urakoze cyane murakoze cyane ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turafise n'uwitwa Zeyi ku rundi murongo wa telefone Zeyi kaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uherereye Zeyi we
merereye muri Kigali
mu Rwanda duga ku ijambo ivyumviro vyawe
ikintu cyo nabashije kubona ko ubuyobozi bw'u Burundi aho burimo bugenda buteri intambwe yo kubata gusubiza ibintu mu buryo cyo afite ubushake bwo kugira ngo abarundi babashe kuba bajya babona nyine amakuru yize kandi yanyaye kuko buryo iyo nta bwisanzure buhari n'abanyamakuru ntibasha kugera ku baturage ngo babe babaha amakuru kabona neza ko igihe cyose bazahafungurira ya maradiyo kabasha gukora nta muturage uzajya ubona amakuru ya fake bazajya babona amakuru yuzuye ikindi hariya ku bigendanye no gusubirana n'umuryango umwe bw'i Burayi nabyo ubona ko ni uburyo bwo kugira ngo boroshye imibanire hamwe n'ibihugu byo mu Burayi nyine ku buryo harundi ashobora kuzajya bajyayo byoroshye ikindi nabo mu Burayi nabo bakaza bakaba bashora imari mu Burundi bizatuma igihugu gitera imbere cyane murakoze
uretse yuko ibyo bihano ku bumwe bwa Burayi atacabuza ko abarundi bavyifuza bakwije ibyangombwa baronswa impapuro zo kujayo gusa harimo bamwe mu bategetsi bari ku bihano kuri ibyo by'umwe bwa Burayi abo batashobora kujayo canke amatungo yabo yari yarafashwe ngira ngo tuzobikurikiranira hagufi twumve ibyo bihano bizovanwaho ivyo ari byo
sawa
urakoze cyane Zeyi ngaho mu Rwanda ubwire umunsi mwiza
yego namwe murakoze cyane
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye na muri sanga y'uno munsi turafise na Audrey Joyeux ku yundi murongo wa telefone Audrey kaze
murakoze cyane
uherereye Audrey
ndi mu bihugu cya Mozambique
haravugwa
Maputo
Maputo ndahabona haravugwa Maputo muri Mozambique
Ya muri Mozambique hari abarundi benshi turakomeye turashima mugabo kenshi tugunda gukurikirana amakuru yo mu gihugu cyacu cyane cyane cy'i Burundi. Ya kubyerekeye kazoza ku Burundi kubu kubera bahinduye umukuru w'igihugu. Ya kandi turifuza yuko twosura mu Burundi bivanye n'uko umukuru w'igihugu aguma duterera iteka majambo aguma dutumiriza. Yaba guhungura ba impunzi zahunze nanjye ndi impunzi nahunze igihugu. Yaba imensha makuru yeruka kuyaga na leta y'u Burundi ko bosubira mu gihugu gukorera mu gihugu. Ya ibyo nizo twamadukurikirana cyane cyane mu gihugu cya Mozambique.
None ga Joyeux nimba atari banga wewe wahunze ryari?
Nahunze mu 2016 2016 mu gihe hari hameze nabi mu gihugu cyane. Ego.
Ego nuko rero hama warubice ku masonga buke kuvuga ati ibiriko biravugwa biradushika biratuhimbara biragira iki izo ngingo zitandukanye uzibaza ku iki muri make?
Ya izi ngingo abantu benshi je turayaga n'abari ino maputo abarundi benshi baravuga yuko hamwe bishobotse ibintu bikabandanya bimeze uku bashobora gutahuka mu gihugu kuko leta ni leta nziza leta mbyeyi leta nkozi izohava ibera igira ituma igihugu kimera neza bivanye n'ibi bihe umukuru w'igihugu yamashaka kuvugana n'abantu bose bashoboye guhunga igihugu bivanye n'igihe kiringo cya gatatu cy'umuhisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza bakavuga yuko iyi leta ije yorosha abanyagihugu bose bahunze rero bafite imitima ibabaye bakifuza gutaha mu Burundi. Rero umukuru w'igihugu ashikiriza amajambo ahumuriza abarundi bose bahunze nk'igihugu yabamenyeshamakuru abatari biyumvira yuko bose ba mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Abantu benshi barifuza yuko hamwe iyo bandanye ku mukuru w'igihugu ahemeza abantu abenegihugu ati nta gisinja yuko twese twosura mu gihugu cyacu cy'amavukiro kandi turagikunda turacyagikunda.
Hanyuma bagira ngaho bagaca bavuga bati ntibashimye ingene mu maradiyo yugawe mu 2015 yari Bonesha FM radio isanganiro yoyo yarasubiye kugura kuva kera radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television Renaissance mubaha ubutumire harimo Bonesha gusa RPA na Renaissance ntibitumirwe mu nama yo kuraba ingene botezurirwa bakavuga yuko batabishimye wewe uhagaze kuri ico kibazo?
Ya nasomye kuri Twitter ya yujya mukuru wa sense nimba ntaraje nabi yaravuze ati igituma twashatse gutumira amaradio make twashatse yuko bimwe byovamo tutangura ku maradio make hama yandi azovamo tuzobikora mu kindi gihe. Rero kuri yo
nibaza
yuko
nibaza yuko baba baravye nabi ubwo butumwa ntibwaciye ku rubuga rw'umuvugizi wa CNC ngira na hanje baba barabibonye
ubwo
unarimvuze rw'umuvugizi ariko rw'umukuru wa CNC ntabwo ahaciye
so kwari se umarezo ya Facebook cyane sinibuka neza kuba nkunda gukurikirana byinshi.
Wewe ukavuga yuko iyo bari ntambwe buke yo guzohava nabo bashikirwa?
Ya ni ntambwe ikomeye kuko amara mbona yuko n'amaradiyo yose azoha bashikirwa. Iyo ni ntambwe ikomeye kubera umaze kwemera Bonesha twigiranya na RPA umba nize muri zimwe radiyo igihugu cyane kimwe cyavuga yuko duhumbanya umutekano w'igihugu. Turabishima kabisa.
Urakoze cyane gose Joyeux Audrey ndaho muri Mozambique Maputo ugira umunsi mwiza.
Ego namwe murakoze cyane namwe ibihe byiza n'akazi keza.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Trust na Faustin ku yindi murongo wa telefone. Faustin ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze.
Uherehe Faustin?
Jewe amasano mbere mu ntara ya Makamba kumine kibago zone n'inke mutuganiye akaza gashimbiriye mu gihugu cy'u Burundi.
Aho ikibago haravuga ibiki?
Ikibago n'amahoro ashaka zuba gusa.
No mvise mu ntara ya Gitega bo bavuga ko akavura kariko karagwa ari kenshi urumva ni ngira ngo ni ntiyabashikiriye mwese.
ya dushishiriye cyo kusatya abone ko ngomba kugwa mu gafu ya cyashimiye ndera yari ngomba
hanyuma rero duga ku ijambo muri muri isanga ino munsi umvise ibyo turiko turayagako
ugume ndabyumvise cyo mwa kuma ya dushishiriye cyo kusayagaho kubijyanye ibiganiro byabaye umunsi wa kangahe hagati ya leta y'u Burundi n'abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya nka jyewe umuntu muto muto ndabishimye cyane kuko imyaka itanu cyangwa itandatu iheze ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya n'igihugu cyacu cy'Ubundi bitumvikana byari ibintu biteye agahinda kandi birabaje ariko kuko twumva ko ibiganiro biri kubiraba kuko cyane kuko kuva icyo gihe ibintu byinshi byaraparanganye mu gihugu cy'u Burundi ku bintu nyine amabiribi ibiciro bya dude by'ibisumo mu Burundi ibintu byinshi usanga ari hatari kugira ngo n'ibiganiro byagenda neza bakumvikana impande zose ibintu bizakiba bigenda neza bijye mu nzira yibereye
hanyuma ku kibazo cy'amaradiyo naho
kwibwiruka twarababajwe kuko twumvise amaradiyo ya 15 yarugawe amaradiyo mpuzamakungu n'amaradiyo mu gihugu ariko kutwumvikiye kandi n'ikibazo cyerekeye n'amaradiyo ku leta y'u Burundi n'abandi banabarungu ayo maradiyo yugawe kuko bagiye babonera ibiganiro ikintu cyatugereje cyane tugiye kumva bya biganiro bibereye y'amakuru abereye kuri ya maradiyo twanezerewe hamwe cyoke na byo nyine mu ngiro tukumva ati baraganiye neza bashyize hamwe maradiyo ya ruguru we twuryoherwa cyane twanezerwa nk'abantu twabarungu cyane
urakoze Faustin ngaho i Makamba ugira umunsi mwiza
ubwo hari undi yari yashaka kubaramutsa
uwo yitwa nde
yitwa Defonse
ni Defonse amahoro ngaho i Makamba
ego n'amahoro n'amahoro turashima
nawe wari ufite icuterera
iyo ndafite icuterera kweri ni ukuvuga hajya umwana yakosheje kandi akabona ikosa ryo yakoze ni byiza kubabarirwa agasaba imbabazi ababyeyi bakamuharira rero ko leta yashimye kwiyumvira kuvugana n'abo bantu bose kugira ngo ibibazo bihari hagati yabo bitorege umuti nibaza ko nabo nyene bari kubatumira nabo nyene kuko ibyabaye byarabaye kucigwa kuri bo yarabaye inyigisho kuri bo nibaza ko ibyo bintu bitagisubira hanyuma twebwe ku ruhande rw'iwacu ikindi cyo mbona twaba twarakomeje kanini ni ukuvuga nka twebwe ahantu ho tubaye ku mpaka w'u Burundi na Tanzania kuri turaraba mu gusuma kenshi dukunda kwisumamo hakurya habe ku byo guca agafaranga ku byo kumute rero ni ukuvuga ku bihano by'u Burundi bwari bwafatiwe twebwe byaradukoze ko kanini kuko nko ku mashiringi ntitwabaye tucyoroherezwa amashiringi yaciye aduga hejuru cyane bica bidutuma ko umuntu ariko aragenda kurondera amashiringi kugira ngo asindire nko hakurya kuzana nk'agafu cyangwa kuzana ukundi utuboga ibiki uca usanga ari kibazo bizana ikibazo kinini cyane hanyuma ikindi cyo twagerageza twosaba ni uko bagerageza bakatworohereza kuko nk'uyu munsi uri kuravuga tugomba kujya hakurya ugomba kujya i Tanzania turaronka ingorane nyinshi cyane kumva z'uko bisaba ko nk'amapasiporo tuyakurikira tukamanza kuzikurikira pasiporo i Bujumbura rero nk'umunyagihugu muto muto iyo ari karava ngaha i Makamba ubwiye ndi Bujumbura akurikira pasiporo usanga dukoresheje amahera menshi ugaca ushira ko amahera y'urugendo rw'imodoka iriho gutwara muri icyo gihugu uriho uri kuragendamo ugasanga n'ibintu birebire cyane ku munyagihugu muto muto atabyumva kugira ntabyumva bishobora ni nacyo gituma kenshi ngaha iwacu uriho kumva ngo abarundi benshi bafatiwe i Tanzania bafunzwe benshi bahitamo kubwo ubuzima bugoye bahitamo kugenda batamanje gusaba ibyo bintu bibaha uburenganzira bwo kuva mu gihugu cy'u Burundi bagasindira mu gihugu cy'u cya Tanzania kubera atabuge dufise duca tubikamo kugenda tugaca mu nzira bitamenyekana izo nzira zimaze gufatirwa hariya usanga uri kurajya mu gasho ateza atandatu imyaka ugasanga ni ngorane kuri twebwe
ego ico ni kibazo urumva ni ikibazo gitandukanye n'ivyo twari turimo ariko tugarutse kuri ico camaradio naco turacumvise twemeye kuzogerageza tukabitunganya ku kiganiro tugarutse kuri ivyo vy'amaradio hari hamwe bavuze ngo umwana akosheje bakamuhana ari amaradio ntigeze yemera ko hari kosa yakoze Ildefonse
ego ibyo ndabyumva ariko je nibaze muri ivyo biganiro no kugerageza bakayaga bakerekana hanyuma kuri ivyo byo gutumira bagacha batumira abarongo ya maradio bamwe cyangwa ibimenyesha makuru bimwe abandi bakabibagira mu gihe byose bisa n'ibyafatiwe ibihano rimwe nabo nyine bari kugerageza bakabiyegereza bakabereka bukebuke mu biyago ataguharira ataguswana bakagenda bukebuke kuko giye n'iyi umwana akoze ikosa si kenshi umwana ashobora kukwemerera ngo ego nakosheje uramushyira ahantu ukamwengenga bukebuke ukamwereka ugashyiraho impanuro mu nyuma arahava akabona ati ego umubyeyi nagize nte narakosheje mumbabarire rero nibaza n'ubundi nabo nyine nibabashyire hamwe n'abandi babatumire bajye mu biganiro babereke bukebuke nk'uko leta ari umubyeyi igerageze twibagire ibyarenganye turabe ibiri imbere umuswahili ni wakunda kubiryosha ngo tusahau yariyo pica tugange yajyayo
ndiyo urakoze cyane rwose Ildefonse ngahonye imakamba ugira umunsi mwiza
yego namwebwe
hijo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya na muri sanga yuno munsi cyose na Juif ku yundi murongo wa telefone Juif ikadze
yego ni tokizera Juif
uherere hega Juif
ndi ubujumbura kusaza
kumusaga havugwa make
aramahoro turiko turataha tuva ku mirimo ya misi yose
ibyumviro byawe
ibyumviro byanje nuko pariko harimo ashikirije ko kuko twavuga ku biganiro byari ko biraba hagati ya guverinoma y'u Burundi na n'ibi n'amaradiyo y'ugawe rero byadushimishije kubona koba haboneka ko njye kugira ngo dushobore kuronka amaradiyo yacu yari yarugawe tukabona rero ko byoba kuba kuko byadushimisha kuronka amakuru avuye ko kuzamiriza kwifuza kuyumvamo akarorero nk'iyiwanyu ego
uvuga gutyo hari ico mwaba mwarahombye mutakiyumva ngaho mu Burundi ga Juif
cyane gose cyane gose kubera iyo uriko urakurikirana nk'iradiyo imwe cyangwa zibiri mu gihugu zitagushikiraho ushaka hariho ibibazo heza ngo ntiwawe usanga byishuba uko wabyifuza cyangwa ukumva ko biciwe ku ruhande mu byo twifuza cyane cyane duhereye ku iyo y'iwanyu yaduhaye umurongo byadushimishije cyane binagaragara ko tubakurikirana bikunze radiyo zose zari zarafunze zo kugura iyo dushimisha cyane kuko natwe arizo twakunda nizo zashyikira abanyagihugu cyane cyane abatwebwe ugwaruka nabisumbuye cyaheza bikaduha akanyamuneza natwe
turagaruka kandi muri kino kiganiro no kuvyerekeye ibiganiro vyatangwe hagati ya leta y'u Burundi n'umuryango umwe bwa Buraya bigamije kuramya ingene umwe bwa Buraya bwovana mu bihano igihugu c'u Burundi byo bivyo biganiro hari cyo bivuga ko ga kwizera
ico no bivuga ko nuko byoba byabaye mu ntumbero yo kugira ngo hubahirizwe amategeko hongere hubahirizwe byumviro by'umunyagihugu n'iterambere atari nyuma yo kwinyegeza muri ibyo biganiro kugira ngo humbure n'imfashanyo ziboneke ariko bikaba ari ku ntumbero y'uko hubahirizwa agati y'akazina muntu na cyane cyane
ushaka kuvuga iki uvuze ngo byoba byatunganije mu ntumbero y'uko byubahirije agati k'akazina muntu kubahiriza bitihishije inyuma y'imfashanyo ga Juif
gituma icyo ndesha igihe nabivuga uko ni uko harashobora kuba hari ubukene mu gihugu biragaragara si ibyo umuntu arinda abikubwira mu menyeshamakuru hari agashomeri umva igihugu kirakenera ko turonka ayo mafaranga izo mfashanyo ubwonko bwa Buraya nibwo butanga imfashanyo niniya cyane zisumba n'ayandi mashyirahamwe birazi
yego
naho rero tuvuga tuti naho tuvuga tuti byoba by'ukuri ari umutima wugurutse kugira ngo turonke uwo mutekano twifuza igihugu cyacu kajya muri demokarasi nk'ibindi bihugu kaba igihugu cyisunga amategeko cyongera tugakurikiza neza y'umunyagihugu atakurenganya
urakoze cyane Juif ngaho kumusaga mu Burundi kugira umunsi mwiza hanyuma mukurindira ko musubira kutwumva kuri za FM nazi ko mushobora kuba muratwumviriza kuri za shortwave mukadukurikira no ku mbuga zacu zitandukanye
turabashimiye namwe ku buryo mwatwitayeho ama biratuhimbara yaba mwaja muratunganya ibiganiro nk'ibi tukarongwa dushikiriza ibyiyumviro byacu.
Tuzohora tugerageza natwe ntibyatworoheye n'umwaka murazi ko twahora tubahamagara cyane mugaterera ibyumviro, ariko ibiganiro byacu byose tubitunganya turi mu mihana yacu n'ubu ino muri isanga ndiko ndayikora ndi muhiri wanje. Byumvikana ko hariho n'ivyo ivyo twahora dukora nko kubahamagara cyane tutagikora, ariko igihe cyose turonse uburyo bwo kubikora turabikora.
Murakoze cyane, natwe tubemereye kuzobaha ibyumviro byacu.
Murakoze. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kundi murongo wa telefone hariho Venant. Venant, ikaze.
Murakoze cyane.
Uherereye Venant?
Mu Bujumbura, mu Gisagara.
Mu Gisagara cya Bujumbura, yahe karti?
Muri karitie Mutakura.
Mm-hmm. Ibyumviro vyawe, intererano yawe, humvise ivyo turiko turayaga kuno munsi, iyugurugwa ry'amaradiyo amwe amwe rishobora kuzoba muri kazoza ka hagufi hamwe n'ibiganiro byatanguye hagati y'umuryango umwe bwa Buraya na Leta y'u Burundi mu ntumbero yo kurangira ingene uwo muryango uvana mu bihano ico gihugu.
Nagomba gushikiriza ivyumviro ku bijanye n'iyugurugwa ry'amaradiyo. Iyo ngingo mu busanzwe yakire neza gose, kuko abarundi twasigaye umenga turimo mwiza, nta makuru tuba tukimenya. Ariko cyane cyane burya twasaba ko radiyo cyane cyane zo mu gihugu hagati arizo zokugurwa ubwa mbere, kuko nizo zari zumvirizwa n'abantu benshi gusumba izo hanze. Ego, nibaza yuko ni ibintu byiza rwose umukuru w'igihugu yiyumviriye, kuko biriko birerekana impinduka nziza ku bijyanye na politiki y'igihugu cy'u Burundi.
Iyo uvuga ngo umwiza muri ico ngo mwari muri nk'abari mu mwiza muri ico gihugu cy'u Burundi, harimo amaradiyo atari make asanzwe asamira nayo Venant.
Amaradiyo ariko amwe nayivugira ijambo ry'Imana, nta shikiriza ibijyanye na politike. Kandi ikindi nacyo nosaba, leta niyo yaba yashyize mu ngiro ibikorwa yiyemeje byo kugurura amaradiyo, nuko bagerageza bakareka kubashyira ku igitsure na cyane cyane abamenyeshamakuru kugira ngo bakore bisanzuye batange amakuru koko y'ukuri.
Ayo maradiyo uvuga ngo avuga ijambo ry'Imana ayanze imbere ni nka Radio Maria, hakabaho heritage n'imbigikora, hakabaho nandi salama ni
mwenye nyine rimwe na rimwe
zizigiro ayasigaye
ari zizigiro.
Hariho radio televiziyo y'igihugu cy'u Burundi, hariho za culture, hariho za radio isanganiro, hari izindi zivugira mu ntara, izo zose zivuga ijambo ry'Imana. None
bo hari ama radio amwe nk'ayo uvuze ya culture, amwe yavuga ibijanye n'imiziki cyane yamamaza abastari, ibikorwa by'abantu bikorera ku giti cyabo, ntavuga ibijyanye na politiki ku buryo umwe gitigo wese amenya ubuzima bw'igihugu kuri buragenda. Yego, nko muba ntadafite telefone nyine ya koresha ubuhinga bwa none kugira ngo turamenye amakuru asomye mu nzira za Facebook, mu magurupe ya WhatsApp, ntashaka kumenya amakuru kabisa. Ni uko gutuma tubayemo muri kino gihe. Mu bisanzwe iyo ngingo ni nziza rwose, twarayakiriye kandi biracyose, ahubwo bayishyire mu ngiro n'ingoga kugira ngo natwe dusubire kwisanzura.
Hama impande zose ukazisaba iki ga Venant kugira ngo ivyabaye muri kahise ntibizosubire? Ayo maradiyo uvuga yabwirizwa kuba yayuguruye ntazosubire kugako.
Kwanza ubwa mbere nobanza guhanura abamenyeshamakuru ndaze bagerageze bakore bisunze amategeko y'igihugu, kuko mu bisanzwe abamenyeshamakuru barimwo mu bantu bakwiza inkuru zitari zo kandi zishobora konona umutekano w'igihugu cyangwa ubuzima bw'igihugu muri rusange. Ama leta nayo nobisaba yuko yotanga umwitekerezo ku bimenyeshamakuru cyangwa amaradiyo kugira ngo akore koko inkuru yisanzuye. Ariko urumva ko nabanje gusaba ko abamenyeshamakuru nabo bubanza gutohoza inkuru neza, bagatanga n'ibimenyetso bibaye ngombwa kugira ngo habaye kutabihurizako. Ama ikindi nacyo nakongera ko nkayiga radio RPA na Renaissance nibaza yuko bazobemerera, kuko bazagereza ko arizo zashyize mu ngiro ibijyanye na kudeta. Ariko kudeta yakozwe n'abantu, nibaza ko baba bayikoze bashaka inyungu zabo. RPA yari isanzwe yarahagaritswe n'ubundi itariki yakora. Ama abasirikare nibo bagiye gutora abamenyeshamakuru muhira icyo gihe bibana ari kuri radiyo, ariko ndumvise ingene biriko biragenda. Nibaze rero yuko iyo ngendo yo hagarara kugeza kugira ngo abarundi tubeho mu itegerezo cyane cyane burya dukeneye natwe kushikiraho tugeze mu byo ubuzima bw'iterambere bamwe bene igihugu cyangwa igihugu muri rusange kugira ngo natwe turonke agateka nk'abandi.
Urakoze cyane rwose Venangaho onye mu Burundi Bujumbura, ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane namwe.
Jigi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turafise na Eric Gashaka ku rundi murongo wa telefone. Eric Kaze.
Mwiriwe.
Guherere he Eric?
Herere I Bujumbura.
Intererano yawe ijambo ni rwawe.
Yewe icyo nagomba gushikiriza ubwa mbere na mbere twoshima yuko biyumviriye yuko ibinyamakuru byari byahagaritswe bidasubira bikugorora novuga n'intambwe ishimishije mu Burundi hama novuga nti babandanye kugira tubandanye turonka amakuru kumbe ngo hariyo baravuga yuko hari ibimenyeshamakuru byoba bitatumiwe hamwe byoba ari byo ko baragahaze ko nkabona yuko byakosorwa hamwe ibimenyeshamakuru byose byahagaritswe bitumigwa bakarabira hamwe ingene twosubira kumva amaradiyo yose nk'uko yasamirana uko byahora.
Nivyo ibimenyeshamakuru byose ntibyatumiwe mu vyugawe mu 2018 ijwi rya Amerika na BBC byaratumiwe ivyugawe mu 2015 bituriwe RPA na Renaissance ntibyatumiwe hatumiwe Radio Bonesha FM yonyene.
Nisho rero nariko ndavuga yuko byotumirwa byose kugira baganire bose ego dusubire kumva amaradiyo yose uko byari biri niho hoba bimeze neza ego hama kuri ibyo navyo vy'uko bosubira kuba imigenderanire myiza y'u Burundi niyo iniyo RPN ego naco nyene n'ibintu vyiza cane turakeneye kubona hasubiye ibihano bikapfa ku Burundi ego hagasubira hakaba ibiganiro ku buryo imigenderanire isubira kuba myiza y'u Burundi n'ibyo bihugu bindi. Ego
urakoze cyane Eric ngaho I Burundi ugira umunsi mwiza.
Ego murakoze namwe.
Ijwi ry'Amerika Washington DC turase na Edouard ku yindi murongo wa telefone. Edouard ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Ego intererano yawe uvyumvira umwanya ni rwawe.
Nomvuga yuko ari nakajyo keza aho leta yifashe ingingo nziza kugira ngo mwese wako byose bikore kuko yateye aranze mu iterambere ego ariko bagitaba yuko yaba umunyagihugu yaba umumenyeshamakuru yaba n'uwo munyapolitike bose baharonkera inyungu kuko amakuru meza atanga nize umunyagihugu agatanga ibyubaka hanyuma umwe niwe agaja mu iterambere abasigaye bose bagakora badateganya imitego aho kuganira ibiganiro ni byano bituma yabisi yose canke haba mu muryango hose iyo hari kumvikana ibintu byaba bigenda neza.
Urakoze rero ugira umunsi mwiza.
Ego murakoze nawe.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turacari muri Sanga Leonce ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherere he Galeo?
Yemwe benda Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Haravugwa amakinga aho Nairobi muri Kenya.
Kuvuga amahoro no kuri Imana turashima turashima Uwiteka.
Ego duga ku ijambo rero muri Isanga rino munsi wumvise ibyo twashimikiye. Ego
na cyane cyane nagomba kinyikire ku bijyanye no ku migenderanire y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya bijya ukuri hamwe byoca mu ngiro vuba imigenderanire igasubira kugenda uko yari imeze ni ukuri u Burundi bwoba igihugu cyiza cyane kikaba nyabagendwa nk'uko cyagendwa kera ni kuvuga n'amaONG ndibaza yota asubira atugurura hanyuma abantu urabona abantu benshi baramara amashuri bakajya muhira bakicara ariko hamwe hari amaONG ni kuvuga abantu boronka ubugiri bakaronka aho bitumamo bakaronka ibintu bike bike bikaza biraduka buke buke ama ku bijyanye n'amaradiyo nabijyanye ne byo narabikengurutse cyane narakengurukiye ikindi cyiza cyane nyakubahwa perezida wacu yashikirije akavuga yuko ikigo FM kogira inama y'imenyeshamakuru n'amaradiyo yugawe kuko atamaradiyo cyane ibinyamakuru mu kuvuga ntigishobora kumenya igihugu cyacu ahantu cyoba kigeze mu iterambere mu bijyanye n'ubutunzi ubutungane ibiki byose urumva ko ahanini hano ibintu byose bishyigikiye kubinyamakuru no kubiganiro.
Urakoze cyane rwose Lawrence ngahe Nairobi muri Kenya kuri ibyo byumviro byawe, ugira umunsi mwiza.
Mumereze neza namwe n'abarundi bose, ndabaramutsa cyane.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turase na Gerard ku yundi murongo wa telefone. Gerard, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Uherereye Gerard?
Yemerere ngamere muri Congo, mu burengero bwa Kivu, ahantu bita mu Remera.
Havugwa amakinga aho mu burengero bwa Kivu. Ntimukunda kuduha amakuru yanyu?
N'ukuri n'umutekano ameze neza, kaza turakenguruka. Gusa ijwi rya Amerika ntitukiyumva kubera tuba twumva duciye ku murongo w'Uburundi, noneho ntigifata. Tujya tubisoma ku rubuga Facebook, noneho tujya tubakurikirana.
Ego, ni ukwihangana, ingira ngo ikibazo kizokemurwa vuba.
Nanagisomye ku rubuga umenga mwari mwabicishije ko yuko ibimenyeshamakuru ngo yuko biravugana nyamba na fence. Nagisomye nabirabutu.
Duga ku ijambo, ni nacyo gituma wadusabye kuguhamagara kugira ngo uterere ibyumviro kuri ayo makuru atandukanye.
Ego prema jela abisomye nasomye kasa ikintu cya mbere, kwanza nashimye kumva yuko amaradiyo n'ibimenyesha makuru bigomba byose bikore, kuko ubisanzwe amakuru ntukiyaronka atari umuntu ajya kuri Facebook. Ubu bisanzwe ntushobora kumenya inkuru ziko ziravugwa mu karere cyanke mu bindi bihugu. Mu bisanzwe kabisa, Imana yabicanye, kuko bisanzwe atari nka twebwe abantu b'abajene nk'abantu b'abatama. Mu bisanzwe ntushobora kumenya ati ubu isi geza aha bimeze kukubera iki? Nta buryo bwo kujya ku ma Facebook, ma WhatsApp bakoresha. Cyangwa se twebwe abajene ariko turi kuri karate nyine, abazihe atazi bakurikira utanga atari byiza bwo. Cyo nutaba burema, ndashimiye kwanza leta yacu y'Uburundi kuko yiyumviriye ati amaradiyo asubira kore, hanyuma n'imigenderanire hagati y'Uburundi n'ubumwe bwa Afurika bisubire binaguke. Vraiment icyo ni icyumviro cyiza cyane, byananyoheye rero nk'ibisoma kuri ubu.
Urakoze cyane Gerard ngaho muri Congo Kivu, ugira umunsi mwiza.
Ego, natwe turakengurutse kuba mwaduhamagaye mukatuvugisha.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turiko dusa nk'abasozera mu isanga y'uno munsi. Turafise Jean de Dieu kundi murongo wa telefone. Jean de Dieu, ikaze.
Murakoze cyane.
Uherereye he Jean de Dieu?
Narereye mu gihugu cy'u Rwanda, mu nkambi ya Mahama.
Mu nkambi ya Mahama. Uri umurundi? Yahunze.
Ndi umurundi.
Wahunze ryari?
Muri 2015.
Nuko rero wumvise ibyo turiko turavugana ku no munsi, ubyumvira kwiki nk'impunzi?
Ya, ndetse ndabyumvira ko kubijyanye abijya biganiro bigiye guhuza Europe na leta y'Uburundi. Njyo babyita cyane kugira Uburundi bwongere kuba bwo kwitegwa n'amakungu, hama maze kwitegwa n'amakungu amahoro nayo ataba menshi mu gihugu, atwe impunzi tugataha tunezerewe cyane kuko tuba tubona ko ibintu byasubiye ku murongo. Ko babitanguye bobinyarutsa, hama mpunzi natwe tugatangura kumenya aho bintu bigeze, hama tugataha tuvuga ko igihugu kiraterereye nta ngorane.
Ari nk'amwe ibyo biganiro wewe byoba urifuza ko byoshimikira kuki bikavyara iki?
Ya, ibiganiro byinshi tujya byashimikiraho nk'uko leta y'Uburundi yari maze iminsi narafatiwe ibihano nyine kubera ibijyanye bya politiki byabaye muri 2015, nuko bikuriraho bijya bihano byobaho, hama bakongera bakayishyira muri sisiteme yo kuba yokongera igirwa amahirwe yo kuba hari iterambere ryo kugwa mu gihugu, hama n'ingenzi zikaza mu Burundi cyane ba mukerarugendo kubera igihugu kiba cyamaze kuzamo amahoro cyane.
Ivyo bibaye uriteguriye gusubira mu gihugu cawe c'amavuko? Ga Jean de Dieu, nimba atari ibanga?
Ndibaza nta kibazo kuko ni igihugu cyanyibarutse kandi ndagikunda cyane, uko kuba mu buhungiro ntibinezereze.
Urakoze cyane rwose Jean de Dieu ngaho i Mahama mu gihugu cy'u Rwanda, ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane namwe.
Ijwi rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turase na Olivier ku murongo wa telefone wundi. Olivier ikaze ku ijwi rya America.
Murakoze cyane.
Uherereye Olivier?
Kigali mu Rwanda.
Kigali mu Rwanda. Intererano yawe byumviro?
Kuri njyewe ni byishimo cyane kuko igihugu kiri gutura mu mahoro mu mutekano kiri kongera kwigarurira ubutunzi cyari cyaratakaje cyangwa se ibyo cyari cyarabuze. Kuri njyewe no ku bandi wenda bakunda isi cyangwa se bakunda Afurika no ni ikintu gikomeye cyane. Abarundi bafite amahoro bafite ubutunzi natwe tuba dufite ubutunzi. Niyo mpamvu tugomba kubyishimira cyane tukanasaba ko bakomeza bagashyigikirana bagakomezanya mu mutekano mu butunzi natwe mu Rwanda wenda tukabona amahoro ku byo twajya tugera twakongera kugira amahirwe yo kongera kwinjira hariya tugahahirayo. Twarahombye cyane kuba ubu ngubu tutagihahirayo bitewe n'umutekano muke cyangwa se no kutumvikana twagiye kuba, ariko ubu ngubu niba perezida uri ubu ngubu ashaka gushyira ibintu ku murongo akongera akagarura umubano akongera agashaka ubushuti mu yandi mahanga, ni ibyishimo kuri twebwe no kuba Nyafurika muri rusange. Kuko cyaba twarahahiranaga ariko ubu ngubu ntitugihahirana bitewe n'ibyabaye, ariko ubu ngubu niba ashaka kugira ngo ibintu byajya bisubiremo neza abantu bamushyigikira noneho amahoro muri rusange agahinda. Turifuza ko mwazajya muduha amakuru uko bigenda. Twigeze kubona inkuru mwahategereje mu minsi yashize bavuga ko abayobozi bahuye b'igihugu cy'u Rwanda, ariko ntitujya tumenya neza aho bigeze ubu ngubu.
Barahuye nibyo, hari undi mubonano wari utegekanijwe ko uzoba hagati y'abashikiranganji babiri bibajeje imigenderanire ku ruhande rw'u Burundi n'u Rwanda. Ikizoba muri icyo gihe cyose tuzoza turakika bamenyesha. Olivier,
turabashimiye cyane kuko twishimiye n'ukuntu bongeye kongera kugarura itangazamakuru nk'iryo rya Amerika BBC, kongera kubyemera ko byakora ku butaka bw'u Burundi. Kera kumvaga amakuru menshi cyane, ariko abanyarwanda ari nk'abarundi twese tuvuga ururimi rumwe kandi twese turi bamwe. Twongeye kwishima ko bongeye kubakira mukongera mugakora ku butaka bwabo. Ntibamutegezeho byinshi, natwe turushaho kumenya amakuru yaho kuko tuba dufitemo n'imiryango.
Urumva ibyijwi rya Amerika vyavye na BBC ntibaratangura kwemererwa gukora ariko ibiganiro vyo birahari ngira ni mu misi iri imbere.
Turabashimira kubw'umurava mukorana urukundo, muzajya mutegezaho byinshi cyane aho utunguwe turiteguye no kujya duhuza urushinge kuri radiyo rya Amerika.
Urakoze cyane Olivier ngaho onye mu gihugu cy'u Rwanda.
Ndishimye cyane kuba munyakiriye kandi ngitsindi ibintu byawe ko muzanyakira.
Urakoze. Ni twisiguye ku bakunzi b'ijwi rya Amerika, n'ureka ndabivuge mu gusozera kino kiganiro. Nshuti bakunzi bacu, ibiganiro byacu kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uhera tubibashikiriza turi mu mihana yacu. Murumva ko atari coroshe gutunganya ikiganiro cyose wenyine ku matelefone y'abantu bangana gute, ibyuma bikakugura bikagira iki. Nico gituma kenshi tutabahamagara, uburyo tubahuza n'abatumire bacu n'amagendera dukora kugira ngo dushobore kubikora. Ariko igihe cyose turonsa akanya ngo tubatelefone tuzoza turabikora. Olivier,
Imana izajya ibakomeza kandi abahe imbaraga kandi mukomeze mukore inkuru z'icukumbuye ziri mu buhanga bukomeye cyane.
Urakoze cyane rwose.
Mama
Marco. Akari rero no kuri Olivier duce dusozera kino kiganiro muri sanga cuno munsi mumvise cha igishimikiye kuvyumviro vyanyu ico mugo namwe bwe mwumvije urya America ku bintu bibiri. Icambere, inama yabaye hagati ya CNC hamwe n'ibinyamakuru bimwe mu gihugu cy'u Burundi bishobora kwemererwa kongera gusamirana kuri ubwo butaka. Munyamakuru vyari muri iyo nama yibanze harimwo ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza izo zuga mu 2018. Ku rundi ruhande harimo kandi imwe mimenyesha makuru itagifise uburenganzira bwo gukora muri ico gihugu. Muri ivyo harimo radio Bonesha FM yugawe turiwe mu 2015, niyo radio yonyene muzugawe zitiriwe mu 2015 zatumiwe muri iyo nama. RPA na Radio Television Renaissance ivyo ntivyatumiwe. Ayandi yatumiwe mu 2015 yoyo yarasubiye kwemererwa gukora haraheze igihe, muravyibuka. ikindi twashimikiye ko muri kino kiganiro cyari cyo mugona ku biganiro hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya ibiganiro bigamije kuzora bingene ibihano ubwo muryango washize ku Burundi byovanwa kuri micro Mari kumena Joe Diane ni nahazwe ni kiganiro nabategure nongera ndabashikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbero yo kubandanya kwirinda ikiza cha virus ya corona namwe tubipfurize ko mubandanya mucirinda ho muri hose naho ubutaha mugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu
Nuru saku abantu bagwana keshi bivuye kurubugu ukaza umva kwenge ngujya muhimbira yo ngirikije rusha he umwaka dadaza nunda kadadaza akaburamwo umuti mumenetse vugana 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 ikiyago nikindi